Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse ncuti namwe bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe bivanye naho muherereye nikaze ku makuru twabateguriye ukuri wa mbere tariki 18 mukizi mwaka wa 2022 ayo nayo tukayahera ku ngingo nkuru zikurikira. Abasirikare barenga igihumbi nibo biteguye guhabwa karuhuko ko mu zabukuru igitigiri kinini cy'abazoja muri ako karuhuko nabahoze mu gisirikare cya kera abo bita aba XFAB. Ibyo bikaba biteye amakenga abatari bake muraza kubyumva muri ano makuru. Ikana ry'igitoro naryo mu ntara Rumonge ryatumye hafatwa ingingo mu itangwa ryacu kuva kuri uyu wa gatandatu uheze igitoro gitangwa gicungerewe kugira ngo ntikinyegezwe nk'uko byari bimaze igihe bikogwa. Umukozi wese wa leta wagiye kuza arahemberwa icyo yakoze. Abajejwe abandi nabo mu bushikiranganji butandukanye bagasabwa gutahura uwo mugambi mushasha wa leta ujanye no kunganisha imishahara y'abakozi nkuko muza kubyumva mu nsiguro zitangwa n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi. Kaze mwese mukanya idonido yano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Dasuye kwa ramotsa ndabahani kaze abasirikare barenga igihumbi nibo batekanijwe ko bazoja mu karuhuko kizabukuru uno mwaka wa 2022. Benshi muri bo nabahoze mu gisirikare cya kera XFAB. Bamwe mu basirikare bakabona ko ibijyanye n'ibitigiri bitegekanya n'amasezerano ya Arusha mu myaka iri imbere bitazoba bicubahirijwe. Inkuru ya Rawure Nkengurutse.
Aba basirikare bagiye gutaha mu zabukuru nk'uko biri mu rwandiko rwashyizwe ahabona n'igisata kijejwe abakozi mu biro bikuru bya gisirikare rugategwa ko umukono n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Prime Niyongabo gishyira mu zabukuru abasirikare bangana 1097 abangana 1024 n'abasirikare basanzwe bita homme d'honneur mu Gifaransa, abasirikare b'ibisongerezi 56 hamwe n'intwazangabo 17 babiri muri bo bakaba ari ababibutsamana bita aumônier mu Gifaransa. Bose hamwe abagiye kuja mu karuhuko ko mu zabukuru nabahoze mu gisirikare cya kera XFAB. Ku basirikare bato bato bita homme de troupe mu Gifaransa 2024 abazoja mu karuhuko k'izabukuru bangana 154 abo bakaba aribo bahoze mu migwi yahoze igwana bita aba XPMPA. Bamwe mu gisirikare bavuga ko ibitigiri by'abasirikare bataha byari bikwiye gufatirwa ko mu kwinjiza abasirikare bashasha kugira hagumeho ibitigiri bitegekanywa n'amasezerano ya Arusha. Abo basirikare bakavuga ko bafatiye ku karuhuko ko mu zabukuru gusa mu myaka iri imbere hamwe bidakosowe hazohava hubakwa igisirikare cyiganjemo ubwoko bumwe ibyo amasezerano ya Arusha yari yaje kugerageza gukosora. Abo basirikare bose bagiye kuja mu karuhuko ko mu zabukuru bitegekanijwe ko bazotangura akaruhuko kabo kuva itariki imwe y'ukwezi kwa gitugutu uyu mwaka.
Rawure Nkengurutse arakenuye kuva kuri uno wa gatandatu mu ntara Rumonge igitoro gitangwa gicungerewe kugira ngo gitangwe mu muco. Ibyo bikaba byavuye ku bitoro byafatanywe bamwe mu bategetsi bo muri iyo ntara aho amaritira agera ku 700 yafatiwe kwa mutantiri wa komine Rumonge bituma haba umukazo mu kugitanga. Inkuru tubaza Vanessa Muyiteka.
Kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze hiboneka izugaruka rwinshi mu mugambwe uri ku butegetsi. Imbonerakure abajejwe intwaro muri komine no mu ntara uwurongoye igendereza hamwe n'uwurongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Rumonge hamande y'abapolisi basanzwe bacungira umutekano uwo banamenyerewe ku mastasiyo atanga ibitoro muri iyo ntara. Bose bakaba baba bariko baraba ko atawocisha hiwe ngo ahabwe igitoro nk'uko amakuru atangwa n'abakirondera abyemeza. Kirizi abafisi impusha zidasanzwe nta muntu arekurirwa guhabwa igitoro mwibido ofisi modokari canke pikipiki niwe ayishikana kuri station bakamuha igitoro esanse canke amazutu nkuko amasoko yacu yavyiboneye kuva kuri uwa gatandatu mu ntango ibitoro byahabwa abafisi amabido n'utungunguru tw'amaritiro arenga amajana atanu icyo nacu cyaca kija kugurishwa kuri magendo mu bice bitandukanye by'intara ya Rumonge ayo masoko nyine avuga ko iyo ngingo yafashwe bivuye ku busumwe bw'igitoro bwari bumaze iminsi byibonekeza kandundura amaritiro arenga amajana atanu yafatiwe mu muhana umwe mu bahanuzi babura amatari w'intara ya Rumonge ayandi amaritiro amajana indwi afatirwa ku muhana wa musitantiri wa komine Rumonge hari ku mugoroba wo kwa gatanu hije ayo makuru nyine yemeza ko hari n'abandi bategetsi bashiye bihutira kuja gusubiza amaritiro ashika ibihumbi bibiri bari bakwiye kwisa kimwe yaho mu Rumonge abanyagihugu bakaba bari bamaze iminsi bidoga bavuga ko batumva igituma ibyo bitoro by'amagendo bidafatwa kandi bidandazwa ku mugaragaro aho bamwe muri abo bidoga bemeza ko ibitoro by'amagendo bitangwa na bamwe mu bategetsi bo muri iyo ntara mu gihe kuri station igitoro kigugwa hafi ibihumbi bitatu ku iritiro kuri magendo bikagurishwa ibihumbi cumi ku iritiro abafashe ibyo bitoro by'abategetsi bo mu Rumonge bakaba ari abakozi bigendereza bavuye i Bujumbura nk'uko amakuru ava muri bamwe mu bajejwe intwaro abivuga ivyo bibaye mu gihe abarovyi bari bahagaritse ibikorwa ingendo zimwe zimwe z'abakuri bidandazwa muri Tanzania zihagarara bivuye ku bukene bw'igitoro abanyagihugu bashima iyo ngingo ariko bagasaba ko hokugwa amatohoza yimbitse ku nzoga za Bralirwa isukari isima kuko navyo nyene biri mu minwe ya bamwe mu bategetsi baho mu Rumonge bakora urudandazwa Radio Inzamba tukaba twagerageje kurondera buramatari w'intara ya Rumonge ngo atange umuco kuri ibyo byagirizwa abategetsi b'iyo ntara ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Vanessa Muhiteka n'amakuru twabateguriye tuyabandanize mu bijanye n'akazi abajejwe abakozi mu bushikiranganji butandukanye bategerezwa gutahura ingendo nshasha ya leta ijyanye n'imishahara umukozi wese mu guhembwa agaharurirwa akazi yakoze byashyikirijwe n'umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi Tadendi Kumana hari mu nama yagiranye kuri uyu wa mbere n'abajejwe igisata c'akazi mu bushikiranganji butandukanye uretse ubwo kwivuna abansi n'umutekano ku bwa Tadendi Kumana abakozi ba leta ntibakiriko baratunganiriza abanyagihugu nk'uko leta ivyifuza dukurikire Tadendi Kumana umushikiranganji w'abakozi n'akazi ka leta
politiki sare yayo nshasha iyo rero abajejwe abakozi ubushikiranganji butandukanye bategerezwa kwigishwa neza ibirimwo ko nk'uko twahinduye ingendo muri rusange kuko twaraduharura imishahara y'abakozi ba leta siko bigiye kugenda byarahindutse cyane ikindi naco ivyerekeye ko abakozi bahora bava muri iyi serivisi bajya mu yindi navyo nyene bizohinduka kuko ubu mu ngendo nshasha nuko umukozi azohembwa bivanye n'akazi yakoze iyo rero usanze abakozi barunga nanye muri serivisi imwe ugasanga ahandi siho bari ubu akazi ntabukarwa kugwa neza abo barundanye hamwe bizogura ingene tubaharurira imishahara yabo kuko ntibatanga akarorero bashobora gusanga ishure rifata mu kirana cya Bujumbura ririmwo abarimu nka batandatu ariko bagenda muri ntara ugasanga ishure ririmo umwarimu umwe muri politiki zari nshasha bica bigora kuko bateza kugira amasaha bigisha bivanye n'ibyiza yumvikana rero yuko abajejwe abakozi mu shikanje butandukanye kumva yuko ingendo nshasha ya leta mugubu nde wakozi ivyo byose bisaba yuko haba integuro cyo gukora bakabikorana barongoye abakozi mu shikanje butandukanye bisaba ko bafite qualification y'umukozi wese mu bushikiranganji ngo bati uyu bamushinze gukora ibi nimba ro kwigisha azigisha aya masaha hanyuma ahembwe nimba ro kuvura azovura azakira abagwaye bangana hanyuma ahembwe kumvikana rero yuko turavye ishusho hagati mu gihugu byagaragara neza yuko uko abakozi ba leta bajeje gufungaza yo n'igihugu batari batunganijwe uko leta ivyifuza ubu
Inzamba Turabandanya makuru twabateguriye mu bijanye n'ubutungane Dr. Christophe Sahabu arakwije iminsi 19 apfungiwe mu biro by'iperereza ibujumbura akaba yahagaritswe ku mugoro wa 30/2022 aho yakorera ku bitaro Kira Hospital yari asanzwe ndetse analongoye. Dr. Christophe Sahabu yagirizwa kuba yanyuruje amatungo y'ibyo bitaro wanonosoye bijaye n'amategeko ariyamiriza ihonyangwa ry'amategeko agenga ingene imanza ziburanishwa nk'itegeko rya 14 n'iry'230. Mushingwa manza Gustave Niyonzima arerekana ingene ayo mategeko ariko arahonyangwa muri iyo dosiye y'ubutungane ariko inyegejemwo imvo za politike kurikira.
Ivyo vyose bihonyanga ingingo ya 14 n'ingingo ya 330 igenga igitabo c'imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene zibanishwa arico twita code de procedure penale. Hariho ivyo twisunga cane bariko baratohoza imanza z'ivyaha ingene bigenda nuko bashira imbere k'umuntu ashobora kugirirwa kw'amatohoza bamukura hicaha barondera ukuri ntibamudindize ngo bamugumize ngo avundire mugasho aguma abazwa haciye iminsi ingana uko nuko 19 yose bataramenya ikintu cicaha imbere bahashira kwigenga arico twokwita la liberté d'exception ntibayishira imbere. Ibyo byose rero bigahonyanga ingingo y'164 n'114 mu gace ka kabiri k'iyo code de procedure pénale nyine kuko bategerezwa gushira imbere n'ico twita instruction à décharge bakamweza bakerekana yuko ibintu bariko bararondera bamurondera ko n'ibindi byerekana icaha kimukura kariko kuriwe ahanini bashira imbere kumugumiza muri ako kasho kandi bataranabona n'ibigaragaza kucaha yagirizwa. Hama nico rero twita presumption d'innocence cyagiye imbere umuntu aguma ari umwere gushika urubanza rwiwe ruze rube ntabanduka yarunguruje mu masentare yose kandi kugira uwo muntu bagume baraba ko ari umwere bategerezwa kubishira imbere akaburana yidegenza nta bintu bifashe vyerekana ko yategerezwa gucapfungwa ntahari kariyukaja ivyo bamusaba byose barabironka. Ntitwumva rero ingene bashimye kumushira mu gasho afite ico twita presumption d'innocence aguma ari umwere gushika naho ivyo byose baba bariko baramurondera ko babibona. Rero amategeko uko avuga iyo ivyo byose byahonyanzwe dosiye yiwe ikaba yaranzwe mu two tunenge hakaba hagiye mwayo makosa yategerezwa gucarekugwa twisunze ingingo ya 11 ya code de procedure pénale ariko siko biri. Iyo dosiye rero umuntu arabona kuva mu ntango gushika ubu ko ari dosiye ya politique ataho ifatiye kuvyerekeye amategeko ico twita dosiye politique non judiciaire.
Mu gisata c'ibidukikije naho ibibomoka n'imivo vyahora bibomora amazu mu ikambi y'impunzi z'abarundi n'abakongomani mu gihugu cy'u Rwanda byaragabanutse bimwe biboneka. Icatumye bigabanuka ngo nuko ibiti byatewe muri iyo kambi kuva mu mwaka wa 2018 byakuze bitsindagira isi vyongera bikinga umuyaga wahora utwara amazu. Inkuru ya Trifine Kaniwabo.
Abo barundi bari mu buhungiro bw'ikambi ya Mahama bavuga ko imyaka 3 ya mbere kuva mu 2015 gushika mu 2019 bitaboroheye kuko amazu yatwagwa n'amazi y'imvura cyangwa akabomogwa n'umuyaga. Bavuga ko ibiti byatanguye gutegwa mu 2018 ubu byakuze bituma isikomera bikingira amazu n'abayabamwo. Umwe muri izo mpunzi arigana uko byari byifashe bagishikayo.
Tugishika muri kambi ya Mahama mu 2015 hari ahantu h'ubugaragwa bukomeye cyane, nta giti na kimwe cyari gihari. Twagiye kubona ikindi kibazo kuko isi yaho yarigizwe n'umusenyi gusa, ni ukuvuga yuko iyo imvura iguye twaragira ingorane, isi imvura ikayitwara ikayijyana mu Kagera tugasanga naho dushinga ihema turabuze ingene tubikora. Ariko rero mu nyuma haravutse ishirahamwe ryitwa Abaharanira Impinduka gishyiraho umugambi wo gutera ibiti ikambi yose. Hanyuma asherera bafata mu mugongo baratera ibiti kabisa, ubu ikambi yose nuvuga yuko hariho amazu menshi akikijwe n'ibiti byinshi. Ku mabarabara barateye ibiti, mu myonga barateye ibiti, ahantu hose hari ibimanga barateye ibiti kugira isi ntigume itemba itembera mu Kagera.
Aravuga kandi impinduka yatewe n'ibyo biti n'akamaro bibamariye.
Ubu rero aho tugeze turamaze kubona impinduka kabisa, tubona yuko ibyo biti byadufashije cyane. Ubwa mbere biraduwa kayaga kubera ngaha ni mu ntara ishuha cyane biraduwa kayaga y'izuba rimuriraka ubwa kabiri nta n'ibihuhusi bikinze ngo bituranurira amazu kuko byahora bije bikaranura amahema kera kubera ibyo biti yatangira umuyaga icya gatatu agere ikinyene biratuma isindimwa idatembera mu Kagera nk'uko byahora ahantu hose hari ibimanga ndetse no kutare valence se ubu hateye ibiti ibyo biti biba birakomeza isi turashimira cyane iryo shyirahamwe kuko turabona yuko byazanye impinduka cyane muri kambi ya Mahama turashimira rwose yaba byashoboka hasigaye kaguma irifata mu mugongo twebwe abanyagihugu bari ngaha twabishima ibikorwa byagiye bikabandanya
mukamenya ko gushika mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze w'2021 haharugwa 2022 imbere yaho mu 2020 bagera ku 2073 iryo gabanuka rikaragyavuye ku Barundi bagiye baratahukanwa ku gushaka kwabo kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2020.
Arakoze Trifine Kane wabo mu gusozera ano makuru tuyasozerere mu bijanye n'inkino umugwi wa Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoki niwo uri mu kibanza cya mbere by'imfata kibanza mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi muri basketball naho imigwi izokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma mu nkino zitangurira higanwa rya basketball mu Burundi bwose n'imigwi ya Dynamo, New Star, Lipos na Remesha. Inkuru dushikirizwa na Beni Axela Kana.
Muri izo nkino zitangurira ihiganwa rya basketball byarabonetse ko ihiganwa ryimirije rizoba rikomeye kuko nta mugwi n'umwe ugenda uziko utahukana intsinzi. Akarorero n'umuguru nani abakunzi ba basketball benshi baha amahirwe yo gutwara ihiganwa ariko watsinzwe na Remesha ku manota 73-66. Na New Star yari imaze iminsi yigenza neza nayo nyene yaratsinzwe na Rezipo ku manota 69-68. Dynamo nayo iriko irasubira mu bihe byayo mu gihe yari imaze iminsi ihagaze nabi cyane ikaba yatsinze Gymkhana ku manota 108-90. Inyuma y'izo nkino rero haciye hamenyekana uko zizohura ku munsi wa gatandatu mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. Dynamo izotana mu mitwe na Remesha, Rezipo ihura na New Star. Mu mupira w'amaguru naho kuri no w'Imana Messager Ngozi yatsinze Aigle Noir igitsindo kimwe ku busa. Top Junior nayo nyene yatsinze Rekoko kimwe ku busa, nico na Olympic Star yatsinze Musongati. Vitalo yatsinze Flambeau de l'Est ibitsindo bibiri kuri kimwe, nibyo kandi Buja City yatsinze Atletico New Oil, Ekana Kayanza United nibyo yatsinze Burundi Sport Dynamique. Flambeau du Centre nayo yanganyije na Rukinzo ibitsindo bibiri ku bindi, Bumamuru nayo yirahira Royal FC mu kwitsinda ku bitsindo bitatu kuri kimwe. Mu nkino munani zabaye hakaba hinjiye ibitsindo 20. Mu gihe rero hasigaye inkino zine ngo ihiganwa rirangire, Bumamuru iri mu kibanza cya mbere n'amanota 48 igakurikirwa na Atletico New Oil ifise 46, Top Junior ya gatatu ikagira 45. Byerekana ko atakira akogwa kugira hamenyekane umugwi uzotwara igikombe cy'uno mwaka. Mu migwi nayo iri mu bibanza bya nyuma ni Royal FC y'Imuramvya ya nyuma, Rekoko yo mu Rumonge ya 15 na Flambeau de l'Est yo mu Ruyigi ya 14. Hagati ya Flambeau de l'Est na Kayanza United ya 13 zisumbanya amanota indwi, byose biracashoboka ariko umugwi w'Imuramvya wowo mu mwaka uza ukazokina mu cicaro cya kabiri.
Arakoze Beni Axela Kana n'ingazo ciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwarimo duteze yompi Jean Marie ndabashinze nabashikirije, ndabifurije amahoro ngaha iwanyu nawe utaha.